Hili ni Sauti ya Amerika. Ubu ni wa mwanya Ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri Sanga. Mwumviriza iminsi yose isaha cumi za kumuhinga mu masaha y'i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Fide Niyongabo. Ikibazo cy'amazi meza ni ikibazo gikomeye mu Burundi. Ku bw'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryita abana UNICEF, abantu babiri kuri batanu mu Burundi ntibaronka amazi meza. UNICEF ivuga kandi ko indwara zifatiye ku mazi mabi ziri mu zihitana abana benshi mu Burundi imbere y'uko bashikana imyaka itanu. Nikiya cokorwa kugira icyo kibazo gitoregwe inyishu, nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri Sanga. Kaze mwese mu kiganiro cyacu
muri Sanga. Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Ikibazo cy'amazi ni ikibazo gikomeye mu Burundi. Ku bw'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryita abana ku isi UNICEF, abantu babiri kuri batanu mu Burundi ntibaronka amazi meza. UNICEF ivuga kandi ko indwara zifatiye ku mazi mabi ziri mu zihitana abana benshi mu Burundi mbere y'uko bashikana imyaka itanu. Ni ikihe cyokorwa kugira icyo kibazo gitoregwe inyishu? Ishyirahamwe A Big Good Foundation ry'umuririmbyikazi rurangiranwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Beyonce yaratanze inkuru nziza ku vyerekeye gufasha gutorera umuti ikibazo cy'amazi meza mu Burundi ku munsi wa gatanu w'indwi turangije. Iryo shyirahamwe ryaratangaje ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye mu gisagara cya New Orleans muri Leta ya Louisiana aha muri Amerika ko ribicishije mu mugambi waryo Big Good for Burundi rizokorana n'ishyirahamwe UNICEF mu mugambi wo kuronsa amazi meza abantu bagera ku gice cy'umuriyoni. Nivyo rero tugiye kuganira mu kiganiro cacu muri Sanga cuno musi. Kaze kandi mwese mu kiganiro cacu muduterere ivyimviro. Numero yacu ni 2241 99 93 1. Tubanze dutega amatwi inkuru ivuga ku kibazo cy'amazi muri komine Bukeye intara ya Muramvya, twateguriwe na muganzi wacu Diane Ndonse ari mu Burundi.
Abanyagihugu baba mu micungararo y'ivuriro ritoyi ry'Inyarucamo muri komine Bukeye baridoga ko bataronka amazi bakoresha igihe bagiye kuryivurizako. Ivyo bibasaba gukoresha ayo barinze kuja kuvoma mu mabomba. Bababazwa n'ingene icyo gikorwa kibasonga mu kubaca umukuza. Abavyeyi bahibarukira bavuga ko bataronka amazi boga. Abagwarije mu bitaro nabo bakavuga ko bataronka uwo basigarana umugwayi. Aba ni bamwe mu bayaze n'Ijwi rya Amerika.
Arahugwaje uburembye bidakunda ko byisigarana. Urumvise ngo arazamaze turazifise.
Urumva sinse bakwerekeza mu vyeye kwa muganga na mana baherekeje. Mu vyeye yibarutse muganga akacama bijya bintu nyene bisegeje ko nyene mu vyeye bigira neza. Canda bijana hantu mu coko. Nta amazi ari nta bombure hadukoresha.
Iyo ngwane turabona yuko menga kuryo vuriro byari bikwiye yuko menga umuvyeye yonka dushe acashe shobora kwambariramo akaronka dushe akagenda yigetse neza.
Muri iki gihe amazi yabuze nuko inzungurane barazigira kubera amazi acha bamake.
Ubu bukene bw'amazi butera ingorane cyane abavyeyi bahibarukira cyo kimwe n'ababa babaherekeje. Abakenyezi bakuze baherekeza abakiri bato kwibaruka bababazwa n'ingene bataronka aho bamesurira impuzu zifise umucafu w'uhejeje kwibaruka. Aha ni mu gihe bibasaba kuja mu ruzi kabereza bita mucogo ruri mu mwonga uri nko ku kilometero y'ivuriro rya Nyarucamo. Adrienne Kenese umwe muri abo bakenyezi atubwira uko amaramazwa no guhurira n'abana batatahura ibanga ryo kwibaruka ku ruzi kabereza.
None urumva tumaze kuja mu ruzi hari gihe ugenda nk'umugahura nk'urugwaruka rw'abana nk'irya micafu nk'iki urumva birateye isoni. Byiza mu turondera ibihombo nyine tukaronka amazi y'ivyo bikorwa vy'abavyeze ko ari bintu nyene bitoroshe ariko kukira hiherereye.
Abanyagihugu bo mu karere ururuzi kabereza rucamwo bafise amakenga ko ingwara zituruka kw'isuku rike zishobora kubabangamira na cane cane abana.
Je mesenga ariko uri hari yepfo hari akwisengero ntamenya je uzandiko ndagira. Shobora no kuyanwa n'umwana ashobora kuyanwa yanyotewe. Urumva abari karanwa ingwara abari karanwa ingwara kandi ndaboga bashaboga amazi mabi.
Amakuru dukura mu bakozi bo kwivuriro rito y'Inyarucamo nuko ubu bukene bw'amazi buhamaze imyaka ibiri bwavuye ku muringoti wayahashikana waciwe n'abanyagihugu. Uko kumena kwavuye ku gashavu bari bafise kuko amazi abarengana nabo bayakenye ku mitumba babamwo. Umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Muramvya ajejwe ibibazo by'ubutunzi mbaza umutima Laurent avuga ko bariko baragerageza gukemura ico kibazo. Aha mbere agahamagarira abanyagihugu kubaha inyubakwa rusangi.
Turafise ibibazo bimwe bimwe by'amazi mugabo gerageje kuraba urugero amazi dufise mu masoko. Ego amabomba nitwava ko arakwira hose mugabo ubu turikora kuri za rusengo mu bukeye. Ego kubera hari mitumba ihanamye yegereye ikibira kiryo vuriro amazi ahashika bigoye. Mugabo twibaza yuko mu minsi iri imbere amakomine ariko aragerageza mu migambi bashyira mu mapcds barabiteguye gusa baracarondera uburyo bwo kubikora. Kama twateye akamo abanyagihugu ko boza barakingira inyubakwa rusangi n'amazi arimo.
Nubwo intara ya Muramvya muri rusangi ikenya amazi, amakomine nka Bukeye na Mbuye hamwe no mu gisagara cyo kumugwa mukuru w'intara niho habangamiwe nubwo bukene bw'amazi. Isiguro nuko utwo duce turi mu mitumba ihanamye aha amazi asaba uburyo bwinshi kugira ngo ahashike. Ariko kandi ibintu biruko mu gihe intara ya Muramvya isanzwe yegereye ikibira cyateza. Imuramvya mu ntara yo hagati mu gihugu. Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Turagushimiye Diane Ndonse. Kuri iki kibazo twatumiye Apollinaire Sindihebura, umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe gukwiragiza amazi meza n'isuku mu gihugu hagati mu Burundi. Twatumiye kandi Gilbert Habonye ayoboye Fondation Gazelle, akaba ari mu gisagara cha Austin mu ntara ya Texas ngaha muri Amerika. Turaganira nabo kuri ico kibazo rero c'amazi meza mu Burundi. Tukaganira no ku vyerekeye kugene ico kibazo co fashwa gutoregwa inyishu. Tuvuga no ku mugambi ishirahamwe ry'umuririmbyikazi Rurangiranwa Beyonce riciye mu mugambi Be Good for Burundi, yemeye gufashanya n'ishyirahamwe UNICEF mu Burundi kugira ngo bagerageze kuronsa amazi meza abanyagihugu. Ndabaramukije mwese batumire banje.
Ndabaramukije.
Mara cyane.
Nashaka ntangurire kuri Apollinaire Sindihebura. Nibihe mumaze gushika ko mu gikorwa cyanyu cyo gukwiragiza amazi meza n'isuku mu gihugu?
Murakoze cyane kuri ico kibazo. Mu mugambi wo gukwiragiza amazi meza mu gihugu hagati nk'uko ibiharo twashoboye kwegeranya bivyerekana, nuko dusanga ko ahatari hake ufatiye ku biharo byo hagati na hagati abantu bashika 60% n'uvuga nka 3/5 boba bafise amazi meza. Mugabo ibyo iyo tubivuga kuvuga ko bidushimisha kubera ihangiro riri hejuru cyane aho twategereza kugera. Rero nk'uko meje kubivuga hari byinshi byaranguwe, imigende y'amazi yagiye yubakwa hirya no hino canke za rusengo zagiye zubakwa ibyo twita source aménager kugira ngo amazi meza ashobore kuboneka. Ariko uyu munsi ikintu kiduhanze kandi twitwaritse cyane nuko ayo mazi yo kwegera hafi y'abayakoresha mu yandi majambo kugira ngo abaja kuvoma bagenze urugendo rurerure bagabanuke cyane ku rugero rushimishije.
Umuntu aravye nk'iki kibazo muri komine Bukeye, nk'uko mwari ko murabivuga abavuga bidoga bavuga ko bateza kuja kure kurondera amabomba bavuye ku bitaro muri iyo ntara ya Muramvya. Nikiye mwokora kugira ico kibazo bwitero tore gumuti?
Ku bijanye n'aya mazi kuri rivuriro nk'uko babivuze bumvise ko hariho umugende wahora uyashikanaho mugabo atakihashika kuko abajejwe intwaro nakurikiranye inkuru numva babigarutseko nuko ahanini hari cyari gukogwa kandi coroshe cyari gutuma amazi baba abo mu nzira canke iyaja baguma bayaronka byari byoroshe cyane kurahura ku mazi yarahasanzwe no guha kubari batayafise gusumba ko baca umuringoti uyajana kuko iyo bayaciye uko iminsi hera ni kwinyubakwa zibitera zigira zizononekara rero twebwe kuva tubimenye ababijejwe abo dukorana bariko bakora ibyigwa kugira ngo turabire hamwe ico kugwa mu maguru masha kugira ngo iryo vuriro ibandanyiro nk'amazi meza.
Nakoze ka tuze kuri Gilbert Habonye ufise Fondation Gazelle mu bisanzwe ifasha mu vyerekeye ubunonotsi ngaha muri Amerika mu ntara ya Texas mu gisagara cha Austin mugabo iryo shira hamwe ryanyu kandi rikaba ririko rirakorera mu Burundi muri iki gihe mu gufasha ronsa amazi meza abanyagihugu mu Burundi mwo tubwira ibyo mumaze gushika ko naho mukorera mu Burundi.
Nagomba cyambere nagomba gushima kora mwadutumiye icya kabiri kubona uyu muririmbyi ashoboye kujya mu Burundi gutanga amazi n'ikintu twakirana akamwemwe cyane ko n'umuntu akomeye ashobora kuzofasha Burundi biduha ingufu cyane cyane twebwe twatuko turatanga amazi ibyerekeye Gazelle Foundation no gutanga amazi mu Burundi gusa hari ingorane nyinshi mu Burundi ariko icyo dukeneye cyane caba kwari gutanga amazi rero ndiko ndumviza nk'aba bantu bo mu bukeye izo ngorane bafise nico kiduha ingufu iyo turiko turakora kugira izo ngorane tizizosubire kugaruka kugira izo ngorane duhaye amazi abanyagihugu bamenye ko amazi ari ayabo hanyuma ntidusimbe n'umuntu n'umwe tumenye ko umuntu wese yaba aho uri hose tegezwa kuronka amazi nicyo gituma jewe nkiri muto yihe naja ku ishuri nta mazi twari dufite mu ishuri nta mazi twari dufite mu nzira kugenda ku ishuri hariho ibitaro n'ibyo bitaro ntibyari bifite amazi sinzopfa nibagiye ingene umunsi umwe mama yaragwaye turamujyana kwa muganga baca tuye ngo nta mazi ahari tugenda kuvoma rero ibyo bibazo iyo bigarutse ku mu mutwe wanjye ngaca mbona ko bikiriho mu Burundi ni ibintu bimpa ingufu cyane rero twebwe Gazelle Foundation tumaze guha amazi abantu 70,000 tukaba dukorera mu ntara ya Bururi ahantu hitwa Isonga umugambi dufise no guheza intara ya Songa yose umunyagihugu wese ahuri hose kuronka amazi ibyo twasoboye kugira nuko ahantu bahora bagenda kuvoma amazi byari ibirometero 4 ubu la distance twarayigabanuye bagenda metero 400 amashuri twebwe utanga amazi mu mashuri cyane cyane ahantu hari abantu mu mashuri mu masengero ku masoko hama no mu munyagihugu sinobabwira ingene aya mazi ariko agira akamaro kanini cyane cyane na cyane cyane abapasoni n'abana aribo bari basanzwe bavoma amazi n'ibintu biduhimbaza cyane bitunezera cyane rwose.
Murakoze reka tugaruke kuri Apollinaire Sindihebura byanse mu byatangaje yavuze ko kuronka amazi meza ari uburenganzira ngendegwa ko uhaye abana amazi meza utaba ubahaye ubuzima gusa uba waronkeje amagara meza na kazoza keza muvyumvira kweki ico cyumvira shikirije mukibona gute.
Murakoze cyane icyumviro wo muririmbyi kazi yashikirije kiratomoye gihuye n'ibyo rusanzwe dutahura kandi twisunga muri iki gisata cy'amazi meza n'isuku mu gihugu hagati na birya iyo amazi meza abuze aba intandaro izindi ngorane nyinshi na cyane cyane indwara zituruka kubura amazi meza cyanke ziva ku isuku rike rero ni icyumviro cyo gushima cyane ko yiyumviriye gukora muri ico gisata naho kumbure twebwe kubitwerekeye atavyo turamenya ukuye ko numvise ko ari inkuru yatangaje ku mugaragaro.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ndu kubitire ku bariko baradutega amatwi, hari uwo dufise yitwa Aaron. Aaron, muratwumva?
Ndabumva.
Mufise ikibazo canke icyumvire muterera?
Ese kibazo urabona mu bijanye n'amazi kenshi usanga bariko baraharanira kuyitwara mu bintu mu bisagara bakibagira yuko no mu mitumba ya ruguru abakenewe. Nagenda mubaze nimba bafise gahunda yo kubikorera mu gisagara yuko batora bakadugana na ruguru mu mitumba kuko usanga kenshi naho yene abakenewe gose.
Eh, murakoze. Apolline mwamwishura?
Murakoze cyane. Nagira ngo ndamubwire yuko byukuri twebwe wanashaka mu bisagara ntidukorerayo ko turi kigo kijeje gukwiragiza amazi mu bihugu mu gihugu hagati no kuvuga ngo mu mitumba aho nyene basanzwe baba kuko ariho abandi bajeje gutanga amazi mu bisagara ni abo twita regidezo rero aho o abona amazi yipfuzwa ahubwo twebwe niyo dusanzwe dukorera.
Murakoze. Dufise kandi ku murongo wa telefone Anise. Anise, uratwumva?
Ndabumva.
Mufise akabazo canke mufise ico muterera?
Arese akabazo n'ico nterera nagoma mpere ku cyo nterera.
Eh.
Mubisanzwe turazi yuko amazi ari ubuzima. None ko usanga leta idaha amahera ajya ama komite kominalite zizaje kugira ngo agire abatunganye neza iby'amazi nibaza ko ariho hashobora kuba hava ingorane kandi urabona yuko batabagira n'amaforomate. Hanyuma ikibazo nari nsize nk'umuntu iyo amazi aca mu rupangu agaca ayugara akayakoresha isiwe ntaje mu banyagihugu ahantu wagutse kuko nk'akarorero naraciyibugara mu munsi umwe nsanga hariho umuntu yubakiye ku matiyo ya regidezo amazi agaca ayugaranirayo akayogesha inka akayakoresha n'utundi dukorwa twiwe abanyagihugu bo mu micungararo bakayabura. None byaba bimeze gute ko ikibazo umengo caraje iwabo igeze hehe? Hanyuma ikindi nacyo iyo umuhora w'amazi wishwe cyane cyane hariho umuhora w'amazi wishwe n'abantu bariko bakibarabara none urubanza rwabo rugeze ahantu bita mukate. Murakoze.
Apolline mumwishure.
Murakoze cyane. Ku bijanye n'amafaranga yohabwa ayo makomite y'abakoresha amazi nk'uko yabivuze, nagira mbanze ndamubwire yuko uyu munsi icyo tugenda dusobanura ari uko inyubako rusange ni ubwa mbere na mbere ni ya nyene kuyikoresha ifitiye akamaro nyene kuyikoresha nk'uko nibaza ko abizi uwo yabajije ikibazo wa Niseti nuko hariho amafaranga atavuna make cyane ukoresha amazi atanga kugira ngo rijya vomo rimwegereye ribungabungwe. Rero leta ntigaruka kubera ko niyibyubakisha ntigaruka gukora kugira ngo bibungabungwe ahubwo ho twebwe icyo dukora dukurikirana ingene abasanzwe bakoresha ayo mazi bariko bayabungabunga. Hanyuma yavuze kujyanye n'inyigisho zo kubakarihiriza ubwenge, izo nyigisho ziratangwa gusa ikihari ntiduca tubitangira rimwe mu gihugu cyose tugenda tuva ahantu tuja ahandi tugenda tubakarihiriza ubwenge kandi turafise n'abakozi bo mu ntara basanzwe babakurikirana ku munsi ku munsi.
Mbaze Jibe, tuhabonye ku umwe mu batwumviriza yatanguye kubaza ikibazo ciwe Aaron ariko avuga ko mu bisanzwe ngo amazi adatangwa mu bice byo hagati mu mitumba hagati mu gihugu agarukira mu bisagara. Uravye uwo mugambi wanyu ugutanga amazi wo mwishura ngo
no mwishura ko twebwe turi mu banyagihugu turi hagati mu gihugu n'uturi mu bisagara turi again ahantu hitwa Isonga. Ikindi nagomba nishure umushinga naya Polinera shitse ko iyo dutanze amazi ubwa mbere tugitanga amazi abantu babona ko ari ibintu bya gusa ntibayabungabunga ama turabona yuko atacyo turiko turakora kuko abantu baraza bakavuga ngo yacime umurimi wanje ngo mutegezwe kumpa windusho hanyuma rero ubu rero ngena dukora imbere yo kubaha amazi hatangura kuba ibyigishwa ukabibabwira yuko amazi ari yabo amazi amaze kubashikira bazoyabungabunga ntihagire uyonona ibyo mukaba mwabyumvikanye hanyuma kuri ubu rero babyakira neza aho twagiriye amazi aheze tugaca tubaha tukandikiranira na komine ikatubwira ati amazi yashikiye abanyagihugu nabo bakaba babyumvise akaba inyigisho nyine nyine bazoya bungabunga nukuri birakora cyane niko bigenda neza.
Muriko muravuga ko mumaze guha amazi abantu bashika 70,000 mu ntara ya Bururi mu karere ka Songa. Murangije Songa murafise imigambi yo gukorera mu bindi bice by'igihugu?
Ego turayifise iyo migambi icya mbere na mbere aho gutambatamba ujaha twavuze tuti reka turabe ibe an example abantu bose umuntu wese ahari aronka amazi hanyuma tumaze guheza uyu mwaka wa 2017 uheze tuzotandukira ahantu turiko turiga ahantu baba bakeneye amazi cyane yego turahafise ariko ntituradeterminaho tuzoca turya.
Murakoze. Tugabuke kubatwumviriza ku telefone turi kumwe na Eli uratwumva?
Ndabumva neza.
Mufise ikibazo canke icyumviro mushikiriza?
Ndabera kucyumvira hama merese ikibazo. Nukuvuga icyo cyumviro cyabo cyumanje hishinguka gose. Garagaje nko kaba nko mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Hari amazi usanga ava kure. Usanga nk'akaroje nk'aho merere usanga amazi ava kure. Ndashaka naho atari abayasoma ikigo kimwe kwagura amafaranga amajana. Kumva uhatse n'ukuntu ubuzima waba bugoye. Usanga n'amazi ageze kuri icyo gishyire urumva ko amazi nayo aba yakiye mu zindi ngorane zitagiye kuri ingorane. Aba tunashaka ndababaje rero na ko nawe. Ndababaje none ayo mazi bayabahera gusa abo banyagihugu. Kandi kaba tunakomeje akabanyishyura yuko umugambi wabo waba utewe inkunga na leta. Aho twanjye twarura.
Reka Apolinaire umwishure.
Murakoze cyane ahubwo nagira mbanze mpere kucahereje ko uyu iki kigo cacu sohubwa ko gishigikiwe na leta gusa ahubwo ni kigo cashizwe na leta uburyo gikoresha kibuhabwa na leta kandi gikorera ku ntumbero leta itanze murumva rero ko gishigikiwe cyane na leta kandi gihuza n'imigambi ya leta kuko nicayo hanyuma ibindi numvise cyane cyane yavuze akenguruka hanyuma arabaza ati mbega ayo mazi muyatanga gusa ku by'ukuri mu kubaka inyubako z'amazi icyo dusaba cyane cyane ni uko bene kuronka umugambi abene igihugu borohereza umugambi kugira ngo uranguke neza nk'uko muri Fondation Gazelle yavuze tukabategura tukabereka yuko ari umugambi wabo uje ku nyungu yabo hanyuma rero kubisigaye nabyo nta kiguzi bisaba mugabo iyo twaheje kubaka izo nyubakwa bamaze kuzishikirizwa niwe abasigaye bakwiye gukora ibisabwa byose kugira ngo bazibungabunge hanyuma zirambe muri ibyo rero bisabwa hari ibyo usanga bisaba uburyo butari bunini butavuna nico catumye mu mwanya uheze nariko ndavuga ko hariho uburyo bukebuke begeranya kugira ngo ibombo ripfuye hari ibyuma byamavyashubirijwe n'ahantu bavuga nk'amarobine sinzigenano yavuga mu Kirundi bashobore kuyasubiriza usanga muri rusangi ari utwuma tugurwa amahera make mugabo ategereza kwibangikanya kugira ngo dupfuye badusubirize hanyuma rero leta ibicishije mu nzira yategekanije iraheza igakora ibikorwa nk'ibyo gusanura biba biremereye bataba bashoboye ariko ubundi nta kindi kiguzibe basabwa.
Nabo Gilbert wabonye kuri Eli abaza ko ayo mazi atangwa ku buntu mu mwishura ngo
ayo mazi tuyatanga ku buntu nta twebwe gusa turabaho bakeneye amazi nta kindi mugabo nk'uko umushinga na ya Polinera bivuze tumaze kuyabashikiriza harabivyi igen harabivyi inyigisho ngene bazoyabungabunga turanababwira ko tazosubirayo ari arayabo barabe nyine bazoyabungabunga ntihagire uyonona nk'ibyo byo mu keyi wumvise nk'umuntu akata amazi cyanke abo biyahurira amazi ibyo byose turagerageza bakabibabumvisha ko aya mazi ari ayabose nta n'ikintu tusaba abanyagihugu haraba ibintu nokwita eshanje twabye amazi araheze amaseremoni y'amazi na iwanyu tamaleji kominare igaca iba ariyo izokurikirana amaswidi ingene amazi ariko aragenda nta kindi n'ukuri.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC muriko mukurikirana ikiganiro muri Isanga. Kuri telefone kandi turi kumwe n'umwe mu badutega amatwi bariko bakurikirana ikiganiro. Fidel uratwumva?
Yego me, nagize mwiriwe.
Mwiriwe, mufise ikibazo canke icyumvire mushikiriza?
Mbona kabazo. Amaje nagire ubwa mbere honyine nkenguruka mu gambe ndivuga ni mwiza kwere. Hamwe kindi nacho. Akuntu bo reba brema kazabahera muri interior bava mu ni kuvuga mu ntara zo hagati mu kutanga amazi bajya mu bisagara kenshi umuntu arebye bahera mu bisagara bajya muri interiye izi mpamvu kandi ikindi nacyo akandi kaba mumba ari bimutumire ariko bategekanye iki kugira trene dore imva hari igihanga baransa amazi brema kuko jewe kuko ndareba nta mazi dufite cyane wanza hagiye igihanga ajya mu kiyaga
Deka Apoline arabishure Apoline
murakoze cyane ku kibazo Fidel abajije nkuko nari nabivuze twebwe ntidukorera mu bisagara turi mu gihugu hagati mu ntara zo hagati mu gihugu niyo turi icyo gituma nibaza ko yoshira makenga ibiriko birangurwa mu gihugu hagati amazi abari mu gihugu hagati hariya mu mitumba nyene nk'uko yari ko arabivuga hanyuma aravuze ku by'ikiyaya cimbo twebwe mu gisata cy'iwacu tuvuga ikiyaya cimbo tuba tuvuga guhera ruguru muza cibitoke kumanuka gushika imakamba hariya mu Nyanza lake ku nkengera z'ikiyaga ariko mu nkundire ngire ko hambavu y'ikiyaya cimbo hariho akarere ka Bugesera kuvuga za Kirundo na za Muyinga hariho na Kumoso aho hose ibazo by'amazi birahaboneka cyane gusumba handi abajirira ati mbega hari ko harakugwa biki ku ruhande rumwe nko mu kiyaya cimbo ubunyene tuvugana yavuze gihanga mu ntango z'iki gice cya mbere cy'umwaka harayihubatswe yo imigende ibiri y'amazi yashowe guha amazi ingo zirenga ibihumbi bibiri z'abantu bari begeraniye hamwe abari mu hafi y'ikigwati cy'amahoro cya Kagwema abo baraye baronsa amazi turabona uduce twaho tutararonka hariho ibyigwa byakozwe bishira kuba byotanga amazi muri iki kiyaya cimbo kandi hariko harondegwa uburyo kugira ngo harangurwe ibikorwa bitari bike haba ahamvuze mu kiyaya cimbo haba mu karere ka Bugesera canke no mu Kumoso rero no muremesha yuko mu minsi iri imbere ni jewe kubyo mbona neza ko hari bikogwa bizotangura kugira ngo baronke agahengekezo gasumba ako bafise uyu munsi.
Murakoze. Ubundi dufise ku murongo wa telefone ni Reverien uratwumva?
Yego ndabumva.
Mufise ikibazo canke icyumviro?
Bo, cena cyane icyumviro. None numvise yuko abantu Me bafisi nuzi yuko bato hamaza abantu. Nakubaza nkige mukuyashikiza abo bantu agace bajya bahaba ikintu baba bafatira ko nkugira barose nk'abo bantu amazi y'igihugu.
Mumwishure Apoline
ndiko yosubiramo kubera umurongo numva tarumeze neza.
Reverien wabukiri ku telefone uratwumva?
Yego ndabumva.
Mwosubiramo ikibazo ntiyabumvise neza Apoline.
Nari mvuze nti
Mukubuce
wabahitamo kugira batange babahayo amazi ikintu babisunga. Baravuga urabona kusanga ari ahantu heshi habura amazi kugira barabe inkuze nk'abantu bari hayo amazi.
Nta kindi twisunga mu gutora ahantu ha hashigwa inyubako z'amazi atari uko ubwa mbere na mbere turabira ku rugero rusangi dufate nk'ubu dufatiye nko ku ntara kuri komine hanyuma tugaheza tukaja mu ntara mu komine tuba tubona ikeneye amazi gusumba izindi. Ndabivuze mu ncamake ngibyo ibyo twisunga n'ahandi nta kindi. Gusa ugiye mu idonido niho tutangura kuraba mbega gushika hariya nzohamaza abantu bangana iki carimwe bizotwara uburyo bungana gute buca buva hehe kugira ngo dushobore kuhashika tushobore no guha amazi gitigiri kinini gishoboka c'abantu. No kuvuga ngo twisunga ubwa mbere aho akenewe gusumba handi. Murakoze.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC muriko mwumviriza ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC ikiganiro muri Sanga aho tubandanya kuganira ku kibazo cy'amazi n'abatumire bacu. Apoline Sindihebura ayoboye ikigo kijeje gukwiragiza amazi meza n'isuku mu gihugu hagati. Icyo kigo kikaba kiri mu bushikiranganji bujejwe amasoko ntanga nguvu n'ubutare. Turi kumwe kandi na Gilbert Twabonye wo muri Fondation Gazelle afise nawe imigambi ariko akorera mu Burundi ha amazi meza abanyagihugu. Tugaruke ku vyerekeye iki kibazo cy'amazi, amazi n'ubuzima nkuko twese tubizi. Mwako muravuga ko mu migambi yanyu mugerageza kumvisha abanyagihugu ko bategereza kubungabunga amazi, nkabo bagerageza kukonona ayo mazi canke bibaza ngo hagiye gufashwa abandi bo ngo ayo mazi arabarenganye. Apolinaire Sindihebura, nikiye mukora kugira mwumvisha abanyagihugu ko amazi ari ikintu gikomeye cyane bategereza kubungabunga?
Murakoze. Ubwa mbere icyo dushimiye kirako cyane no kubahimiriza no kubahanura tubikishije mu nzira zitandukanye, haba gukorana n'abajejwe intwaro no mu yandi manama atandukanye dutunganya, kandi turabikisha no ku bakozi bacu basanzwe bakora mu ntara bakabagendera bakabashikira, haba habaye ikibazo bakihutira gushikaho kugira ngo bibutse ibyo tuba dusanzwe twarababwiye yuko inyubakwa ari zabo, kuko hari uko byahora bivugwa mu minsi iheze kandi turashima cyane ko biriko birahera yuko amazi ngo ari ingabire y'Imana canke yuko inyubakwa zijanye n'amazi meza ari za leta ari kubigenda bihera. Ni nacyo gituma nivyo byo konona izo nyubako bigenda bigabanuka nk'ingaruka nziza ibivuye ku mahimiriza tuba twagize n'amanama tuba twakoresheje canke ubutumwa babwaciye kubajejwe intwaro.
Nawe Gilbert habonye na fondation yanyu Gazelle mu gikorwa muri ko mugira cyukuronsa amazi meza abanyagihugu mu nyigisho mubaha kugira babungabunge ubwo buryo mwabahaye bwo ubwo kubaha amazi meza n'izi.
Icya mbere turafise umuntu aduserukira ari i Burundi ahanyuma agahura n'abashike n'abajeje intwaro cyane cyane mu Stanhill n'abandi bashinzwe ibintu by'amazi muri komine hamwe bakagirisha inama abanyagihugu kuko amaproje yose tuzokora aratonze turababwira nyine tuzogenda zirakurikirana abazokurikira abagezweho hanyuma cyane cyane abapasoni twabonye ko ari byiza cyane cyane gushyiramo abapasoni kuko abapasoni nibo bavoma abana nibo bavoma abapasoni nibo bazi akamaro k'amazi cyane kuturusha rero abo bapasoni turabashyiramo muri ayo manama hanyuma ukagira icyo batereye hanyuma bakazofasha no kuyabungabunga.
Murakoze. Tubandanye ikiganiro cyacu muri Isanga kuri Radio Ijwi rya Amerika. Tugaruke ku bariko baradukurikirana baduteye akamo ku telefone turi kumwe na Adelin. Adelin wiriwe?
Ndewe cyane kose na mumiri wa mahoro.
Na mahoro uri muri aka karere?
Ntare ya Rumonge i Burundi.
Mufise ikibazo canke icimvure mushikirizo?
Nashaka kubaza izo ntara none bize ko wabonye zikenya amazi intara ya Rumonge irimo hanyuma ni umugambi mwiza cyane kabisa ndumva ibintu byo gushigikira hanyuma abo bari muri bamwe bafasha nyene mu gihe ku bantu ushobora guhura bafite amasoko ni bamwe bubaka n'amabombo ya rusengo cyane ku masoko urakoze cyane rwose ndarindiye igitekerezo cyabo.
Murakoze Apolline.
Murakoze cyane abajije ikibazo cyiza tibega twebwe mu Rumonge twaba turimo kubyukuri nkuko nabivuze ndiko ndavuga kubijanye n'akarere k'Imbo nkuko abizi igice kinini kitari gito cha Rumonge kiri muri ako karere bisobanura rero yuko mu ntara twiyumvira ko vuba bwangu Rumonge irimwo nibaza ko sinzi ko norinda kuvuga ko byinshi ku kindi nacu yavuze ashima kuri ibi byiyumviro no kuri uyu mugambi hanyuma akabaza ati mbega za rusengo gute za rusengo ziriko zirubakwa no gushika kuri uyu munsi mugabo nkuko nabivuze dutangura ikiganiro turiko tugerageza kuraba ukuntu amazi yo kwegera kuko nko mu byo twisunga mu gitabo twisunga mu gutanga amazi kivuga yuko ari byiza cyane yuko umurundi wese yogira ahantu yo bavoma ku metero zitarenze amajana atanu wavoma ku metero amajana atanu rero akaba ariwe yitwa yuko avoma kure byumvikana rero yuko naho rusengo turiko turazubaka ntiduca tuvuga ngo turahejeje tutaragera ahantu abantu babavoma hafi hashoboka mbere no gushika mu mazu yabo.
Hari icyo mwo bivuga ko namwe Gilbert wabonye?
Natwe nuko nyene dukora twebwe turafise aba engineer bagenda mu mitumba bakaraba pressure y'amazi amazi ngene angana hanyuma nahazoshika icyerekeye cyo mushinga ntaye Apollinaire avuze turavye kubyo tumaze gukora ahantu harehare abantu bagenda ni ukuvuga imetero amajana ane rumva ko twegeranye ni ukuri turabye ingene umuenjiniyeri badufasha kuja kwigabya amazi amaze gushikira abanyagihugu ntaza kame kuko byinshi na byinshi byo tubona ni uko amazi yakozwe kera cyane icyo ni ikintu tutavuze amazi yakozwe kera cyane sinibaza yuko sinibaza ko bari bayakoze neza bari babyize neza ariko ubu biriko bigenda neza mu ntara ya Rumonge mutenyenye tuzoshikayo ntituri kure y'iwanyu tuzoshikayo nuko tuko dukora cyane kugira tuzoshikire tuzi neza tuzoshikira ariko tuzoshikayo mutenyenye
Unavuze Gilbert unavuze ko uburyo bwari bwakoreshejwe kera mu kuzana ayo mazi butari bwifashe neza mwovuga akanenge mubona kuri ubwo buryo niki ico muri ko murakora ubugi gituma ubwo buryo bumera neza kurushiriza
cyane cyane nk'ahantu turiko turakora icyadutumye tuguma cyane ahantu hamwe mu ntara yose iheze ikomine yose iheze nuko twabonye uhaye amazi uhambwa cusimbira mu yindi ntara uburenganije twe tugomba ko abantu bose baronka amazi na cyane cyane twahereye ku batwa abatwa n'abantu bibagiwe cyane ata muntu n'umwe yabiyumvira twe niho twahereye tubaha amazi kugira tubagarukanire umwizero hanyuma turiko turarondera nyine twoha abandi mazi twasanze hamba amarobine ahagaze gutya amazi ataza icyo byavuye ko rero ni etide baba bagize avant ubu rero imbere y'uko dutanga amazi dutangura kubona neza yuko etide yabaye amazi azoba menshi azoshikira abanyagihugu aba bose bagashobora kuvoma atangorane
murakoze dufise kandi ku telefone Adelin Mnantunga Isaac uratwumva
yego ndabumva
mufise akabazo canke icimvure muterera
bo nagomba kubaza gatoya
eh
bo nagomba kubaza umutumire jeyo ndi mu ntara ya Bururi
eh
egome muri komine ifatanye no komine ya Songa
ehe
bo nagomba kubaza umutumire yuko nimba byoshoboka no muri komine buriko bashaka gukorerayo
mereka abishure jibe umwishure
kuko natwe ikibazo cy'amazi cyakunda
reka Apoline mwishure kuko jibe asanzwe akorera muri Bururi
murakoze cyane biberi numvise ko akora mu Bururi ariko muri komine Songa uyu nawe abaza ati none muri komine Bururi bite twebwe turi mu gihugu cyose turazi igihugu cyose hanyuma tugaheza tukaja nkuko nabivuze kare tugenda twisunze aho ubukene buri gusumba ubundi nk'ubu umvuze muri komine mu ntara ya Bururi duherutse kurungika abugwi ugira icigwa kugira ngo urabe arahantu hari nkuko ribere yaraheje kubivuga igisagara c'abatwa turiko twifuza yuko nabo baronka amazi ko n'uburenganzira bwabo bisobanura rero ngo mu ntara ya Bururi no muri komine Bururi naho hari ibikorwa turiko turangurirayo ntidusha dushika ku mitumba yose mugabo turiyo nkuko turiko dukorera n'ahandi no muhumuriza rero yuko mu Bururi naho turiyo
murakoze
ahubwo nagira munkundiye ngaruke kuco mutumire mugenzanje yarahejeje kuvuga kubijanye naho usanga amazi atagishika kubyukuri hari bituma byinshi bituma kumbura amazi yubatswe haciye imyaka 20 adashobora kuba gishika iyo yategereza gushika naho inyubako zaba zigaragara nk'izikomeye ni murabizi ubu hari ikibazo gikomeye kijanye n'ihindagurika ry'ibihe bituma rero amasoko agenda agabanuka ugasanga amazi masoko yaragabanutse haraho rero usanga bituma adashobora gushika yahora ashika kubera ko yagabanutse mbere n'ikindi kigira kabiri yuko usanga bayakoresha mbere n'abayakoresha ubu batangana bariyongereye cyane kuko nk'abantu bayakoresha mu myaka 2015 usubiye ngurabe haraho usanga ahahora hari inzu imwe imwe hasigaye hari igisagara amazi yakoreshwa n'abantu bake ugasanga baragwiriye bigatuma rero kumbura bari ku mpera badashoka bashikirwa nibituma byinshi rero harimo n'icyo yavuze koko ndacemera rero nibaza ko ahubwo nk'uko bivugwa ari naco dusigaye dukora ubu no kuturabira ku murindi ugwirana ry'abantu yagukaje bisagara kugira ngo ibyigwa bikozwe bibe byomara igihe ico twita ikiringo c'ubuzima bwa proje iyo na bw'umugambi ico naco kiri hagati y'imyaka 15 n'imyaka 20 ku mugende w'amazi canke ku nyubako y'amazi iba yubatswe.
Murakoze. Dufise kandi ku telefone Gerard wiriwe utubwira aho uhamagaye uri? Uhamagaye uri he? Umurongo wawe wa telefone umeze nabi. Eka turagaruka nitwashobora umurongo wawe umaze kumera neza. Dufise Ferdinand ku murongo wa telefone. Ferdinand wiriwe? Ferdinand uratwumva?
Ndabumva.
Wiriwe uhamagaye urihe?
Mamagaye ndi mu Rutana komine Gihafi.
Ufise ikibazo canke icyumviro uterera?
Yego ma niyo tuvuga ibintu bijyanye n'amazi meza n'icyumviro kwanza. Ikigo turavuga ku bijyanye n'amazi meza ndatangara cyane kuko ngari intara zibagiye cyane cyane uradiyo intara z'ubuseruko bw'u Burundi. Abazari b'abantu kugure baba bagizwe ayo maregi kominari ikintu bakora nimba badakora niba bakure ku kivi. Bakure ku kivi baza n'abantu bashoboye gukora bashobora gutereka amazi meza. Tuba tugashima ko hari imisozi myinshi dufatiye inyuma komine ya Kinyinya ya Gisuru reka na komine Gihari yo muri Rutana usanga amazi ari make make cyane nkaca ntiyibaza mbega ntari giri ubwo burere byageze gute kugira ngo twibagize ku rugero nk'uru kandi amasoko atabuze habuze iki ko amafaranga yamara atozwa y'amatarifu y'amazi ku mwaka ayo mahera atozwa akora iki ikibazo cyanjye gihagaze ngaho mutu bariza babatumire rero kumbure uretse n'ayo mashyirahamwe afasha nabo bamire basanzwe baca bashikiriza imigambi ko ayo mashyirahamwe arafashaga dukorera amazi akayashikiriza ari gikominali baba bazobore baza kugendera hajya abantu bashikiriza amazi kumbure nimba baragiri barikurikiza abagezi bakabashikira urugero
runini reka bishure. Apolline mwamwishura
kandi murakoze. Nagira mbanze mpere ku kumuhumuriza yuko nkuko nabivuze nimba yakurikiranye ikiganiro kuva ku ntango navuze uburere intara kama z'u Burundi ikenya amazi gusumba izindi muri izo kumoso asanzwe aherereyemwo irimwo binaco gituma mbere mu kwezi guheze kwaheze kwa gatanu twaragizeyo urugendo jewe ndishikirayo turi kumwe n'abandi tugiye kuraba icokorwa kugira ngo na Giharo nayo ironke amazi yaba Giharo yaba ikinyinya yavuze hari niza atabuzanya bitsinda n'izindi twarahagendeye kugira ngo turabe ingene boronka amazi kano mwizeza yuko vuba nko mbere muri uku kwezi mu gice cya kabiri cyako hari bikorwa bizotangurayo yorema rero ku ruhande rumwe hanyuma kubijanye na regi kominale ishyirahamwe ry'amazi muri komine nagira mbanze nsobanure yuko mu bisanzwe ishyirahamwe ry'amazi muri komine ntirijejwe kubaka inyubako nshasha ahubwo rijejwe kubungabunga inyubako zihari n'uburyo gegeranya ubari uburyo nk'uko namye ndabivuga kare bwo kubungabunga zijya nyubako kugira ngo icapfuye gisubirizwe ahabaye akagorane gatoya gashobore gukosogwa tutarinze gushikayo. Rero si amafaranga yo kubaka bishasha nk'uko ariko arabivuga ariko n'amafaranga yo kubungabunga ibiba bihasanzwe. Rero nibaza ariko yiyumvira ku iryo shyirahamwe ntiyo yiyumvira nk'ibyubaka bishasha kuko sico rijejwe. Hanyuma natwe turi ku kivi turiko turakora kuko nabivuze mu minsi iri imbere nibaza ko bazabona abakozi bacu bagezeyo.
Ehe murakoze. Reka Gerard yagarutse ku murongo wa telefone. Gerard wiriwe?
Ndiriwe mwiyumvanye ubu.
Ndabumva mwavuze ko mwahamagaye muri mu Rumonge.
Ego.
Mufise ikibazo canke icyumviro?
Ege icyumviro nashaka gushikiriza nuko abarundi bomenya yuko kuzima amazi y'abarundi amazi abarundi bakoresha ari ikintu cya mbere cy'ingenzi ku isi y'ubuzima n'ahantu hose hari amazi y'u Burundi kuko
ko yindi bihugu barumva ubugaragwa iki ariko ngaha mu Burundi dukikije n'imigezi n'inzuzi itagisubingana niyo mpamvu yuko abarundi bipanze bavanze bakishima bakigina gusa kubera aho kanuzeye dufite vrema afite ako karanga amazi y'abarundi ukuntu ari meza egome abahinga ubu batumire yavuze yuko hariho intara no kubizangiritse ibyo nta kubideha hariho mu gihara k'umoso baraba ukiyumvira ko abantu babayeho ukica n'agahinda nako rero mu mongeni twasigaye inyuma ntarango bantu abantu basinywa amazi vrema umuntu ugiye mu nzuzi hariho kuse nk'ahantu yavuze yuko bari kwaragurira ibyo ahantu kuko uno rero bakwirya ndeze marufuko kuko n'icyo mbona ikubwo cyangwa se kugira neza kizanga n'ibyo kubenzi paraporo n'ibyo n'amarobine n'yero y'ubine kuko yamazi ari bise kazi cyangwa
eh murakoze murakoze tugaruke kuri Apollinaire Sindihebura mwako muravuga ko ihindagurika ry'igihe y'ibihe bigira ingaruka ku mazi nkaho hari hashizwe amabomba kera kuzana amazi amazi atakiyashika muravuga no kwiyongera kw'abantu ibibazo nk'ivyo mu kigo cyanyu muri ko mugerageza gute guhangana navyo
murakoze cyane ibibazo nk'ivyo nkuko nabivuze ubwa mbere umuti wa mbere wavyo nuko tugerageza gukora ibyigwa twisunze kwaba umurindi w'ugurirano ry'abantu canke twisunze uko kiriko turabona ibidukikije ibihe biriko bihindagurika n'ingaruka bigira ku masoko y'amazi tugahezere tukimvira tuti ko bimeze gutyo uyu munsi ejo bizaba bimeze gutya kugira ngo rero twirinde ko abazaba bahari ejo basanzwe twiyumvira ko bazaba bangana gutya batazohava babura amazi reka dukora ibyigwa gutya na gutya umuti wa mbere nuwo hanyuma twebwe naho tutajejwe ibijanye no kubungabunga ibidukikije mugabo iyo turi ko twubaka inyubako z'amazi turakingira amasoko kugira ngo kwa ntavogegwe ariko kandi no kugira ngo aho amazi asanzwe ava kugira ngo ayo masoko yaronke naho nyene ntiyahungabane cyane.
Murakoze. Dufise kandi Abbas ku telefone. Abbas wiriwe?
Amahoro.
Uhamagaye uri he?
Ndi muri Professor Rudi muri Katika Sanda.
Mufise ikibazo canke icyumviro muterera munyarutse?
Yego ni nk'icyumviro iza vure mamazi yarakeneye ngo mu rugi harahantu heshi usanga hariho hubatswe amabomba mbwa amabomba arubatswe mbwa nta mazi ariko nta mazi ahari. Ndibaza amazi ni ikintu kimara mu magara y'abantu kuko amazi ndabura ushusanga n'amagara y'abantu atagenda neza bura rero nk'amabomba bubatse amazi ataye atariyo bakarakuna ubudufasha amazi akazamwo kuko kuraraba nk'ubu muci beshe usanga tuvoma mu bitoro ibyo bitoro muci kirinze rigera ibyo bitoro cya bikama ubudufasha rero bako ariko barakwirakiza amazi mu gihugu cyose ubudufasha kara amabomba bubatse amazi ahari bakadufasha vraiment amazi bakaduha kubera ushusanga umuntu akaza kuvoma kwa mabombo usanga batanga amafaranga aho usanga bamwe bamwe batigishije bagusanga birabagoye kuronka amazi meza ugasanga ariko bakoresha amazi yo mu ngazo ebo dufasha rero bakarakuntu bakwiragiza niba amabombo amwe arubatswe mu gabo usanga amazi atayo akaya hari udufasha ndo ngaha mu rutu na twebwe aho amabomba bubatsa amazi arimo bakadufasha amazi bakashyamo wabagize neza
murakoze Apolline mu mwishura
cyane ikintu numvise yashimikiye ko nuko yoronka ahantu avoma kandi adatanze amafaranga nagira ngo nongere kwibutsa ico navuze ubwa mbere nuko inyubakwa twese twokumva ko ari zacu hanyuma umuntu aherereye agakora ibyo asabwa kugira ngo izo nyubakwa zirambe zimare igihe kirekire kukaba nkako ahantu hatari hake usanga amazi yarakamye canka atakihashika akenshi usanga byavuye kwifatwa nabi zinyubako acanye kuburyo bwari bukenewe bwari gutangwa na bene gukoresha amazi kugira ngo bibungabungwe gutatanzwe kandi kibabaje nuko iyo birinze bishika kuri ubwo rugero usanga kugira ngo bisubire gukora leta itanga amafaranga menshi kandi hariho uburyo zari kubungabungwa kandi zikabungabungwa na benezo zikaramba bidatwaye uburyo byinshi mugabo nkuko yariko arabivuga twebwe turi ku kivi turiko turakora kugira ngo tugerageze ahashoboka hose amazi ahashike nkuko namaze kuvuga n'ibituma bitandukanye nkavuga n'umuti turiko turabitorera numva rero no subiramwo nkamubwira basi yuko byukuri hari biriko birakogwa kandi ko bukebuke bazogenda babona impinduka nziza.
Eh Gilbert wabonye mwovuga iki ku kibazo cha basi?
Nashaka kunganira ibyo mushinga naye Polinera vuze kuko twebwe turiko turatanga amazi n'ukuri siko turitanga kugira abanyagihugu benshi bashobora kuronka amazi tongorane zose twarazibonye aho usanga ibiro amarobine ahagaze atakirimwo izo amayitideyo siko turayagira mugabo par example nk'uyu mwaka dufite umugambi wo guha amazi abantu 18,000 kugira rero bishoboke iki ni kibazo nagoma mbaze umushinga naye Apollinaire genda kundi biharuro murashobora kutubwira ravye biharuro murashobora kutubwira kuntara navuze ko abantu batatu kuri batanu ari bo bafise amazi none muravye biharuro murashobora kutubwira intara kuko niyo nkatwege twoheza nkasonga byo dufasha ahantu twoca dutandukira kugira dushobore gufasha abantu benshi.
Okay, mu mwishure Apollinaire
nagira mbanze ndamushimire cyane kuri ico kibazo nibaza ko ibiharo ndabifise ikomine ku ikomine intara ku intara kandi numvise ko yavuze yuko hari abantu basanze bakorana babaserukira uretse ko twabye twifuza kubonana nabo ahubwo nagira mbonere hakaryo ko kumusaba ngo abatubyirire begere bazoze tubonane hanyuma tubahe ibiharo byose boba bakenera kugira ngo bashobore gukora neza umugambi wabo. Mugabo mu ntara ya Bururi uko ibiharuro twari dufise byerekana yuko intara ya Bururi iri ku rugezo rwa 75% mu bafise amazi ariko aho onca mbanza gusobanura kuki ibyo biharuro bingana gutyo ntibisigura ko songa baba bageze ngaho canke za Matana Bururi baba bari kuri ubwo rugero haraho usanga biri hejuru cyane haraho usanga biri hasi nico gituma rero ibyiza no musaba nti aturungikira uwo muntu wiwe azoze tuvugane hanyuma tumuhe ibiharuro byose yoba yifuza kugira ngo bimufashe gutegura uwo mugambi neza kuko iyo dushize inguvu hamwe niho dukora byinshi gusumba.
Nibaza ya vyumvise ama Gilbert tugiye kurangiza muri make tugarutse kuri uyu mugambi wa Beyonce wo gufasha Be Good for Burundi mwumvirize ibibazo batuye bashobye kuduhamagara mwibaza ko umugambi uzogerageza kubafasha kuborohereza muri ivyo bibazo byinshi bashikirije muri make cyane
nukuri uwo mugambi wa Be Good for Burundi ni umugambi no bwo watunejeje wadusimishije cyane kuko urabye bavuze ko mengo ni miliyoni icyo cy'imiliyoni kizoronka amazi nibaza ko aba bantu bose biyumvira kuronka amazi ko azoshobora kubashikira nibaza ko ari umuhezagiro w'Imana kubona uyu mupasoni yashoboye kuja mu Burundi kuko n'abantu bake babigira rero byadusimishije cyane.
Murakoze hari mu kiganiro muri Sanga aho uno munsi twaye twatumiye Apollinaire Sindihebura umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe gukwiragiza amazi meza n'isuku mu gihugu mu Burundi na Gilbert tuhabonye abayoboye Fondation Gazelle twako tuvuga ku kibazo cy'amazi meza mu Burundi turashimiye batumire bacu. turashimiye na mwe mwese mwashoboye gukurikirana iki kiganiro.